Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ufatanyije na bagenzi banjye kubagezaho aya makuru. Leta y'u Burundi irahakana ibivugwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye kudashishikajwe no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
Umugwi warashikije ibitari bike, ibyo yashikirije nk'uko mwama mwarabibona n'ibintu batoragura hirya no hino, babwirwa n'aba n'abariya akenshi bakabibwirwa n'abantu badabona neza ko badakunda iki gihugu n'abarundi barimo badakunda igihugu cyabo.
Uwo ni ambasaderi Tabure Nova uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye. Aho mu mahanga, Perezida George Weah wa Liberia yategetse ko abakozi bo mu buvuzi bahagaritse imirimo basaba kongezwa birukanwa ku kazi. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika muri Liberia, aho Perezida George Weah yategetse iyirukanwa ry'abakozi bo mu ishami ry'ubuvuzi bigaragambije bagahagarika akazi basaba kongezwa imishahara muri iki gihe cya COVID-19. Fidel Niyongabo niyo wateguye inkuru.
Leta ivuga ko naho intambwe za mbere zari zafashwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ivyo bibazo bikiye mu mahoro, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu gihugu bwaranse kumvikana nayo mu biganiro vyabaye. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwahawe amabwirizwa yo kurondera abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bafise ibisabwa mu ntumbero yo kuba barasubiriye abakozi bo muri icyo gisata bagararije akazi. Ishyirahamwe riharanira inyungu z'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi 90,000 ririko risaba ko bongerezwa imishahara bidatevye. Yamara umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru Len Eugene Nabi avuga ko leta izaratanze amafaranga ya mbere agera ku miliyoni n'700,000 y'ama-euro. Yamara ko banse kugaruka ku kazi, atangaza ko aricyo gituma leta yagabishije kubasubiriza. Uwo mushikiranganji aremera ukwitanga kwabo babandanya kwerekana. Yamara avuga ko uburyo leta ifise bwo kubahiriza ibyo basaba ufise aho bugarukira mu gihe cyo hafi.
Urakoze Fidel, urakomeza utubwire iby'ibihugu by'Ubushinwa n'Ubuhinde byumvikanye kutongera ingabo zabyo ku mupaka uhuza ibyo bihugu mu gace bitumvikanaho ko mu misozi miremire ya Himalaya. Icyo cyemezo bakigezeho nyuma y'ibiganiro hagati y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo ku mpande zombi.
Inteko z'ibyo bihugu byombi zaratanye mu mitwe zikoresheje iminwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Abasirikare b'Abahinde 20 barahasize ubuzima. Itangaza ibyo bihugu byombi byasohoreye hamwe ku munsi wa kabiri rivuga ko ayo masezerano yashyizwe ko nyuma y'ibiganiro hagati y'abasirikare bakomeye b'izo mpande zibiri umunsi w'imbere yaho. Iryo tangazo rivuga ko ibyo bihugu ko ari bibiri byumvikanye kwirinda ibyotuma haba ukundi gutana mu mitwe uko ariko kose mu ntara y'Ubugaragwa ya Ladakh ihana urubibe n'intara ya Tibet. Uguhangana kw'inteko z'ibyo bihugu byombi kwatanguye mu kwezi kwa gatanu kwarunyutse kwezi kumwe inyuma yaho igihe abasirikare b'izo mpande zombi batana mu mitwe bakoresheje ibipfunsi, amabuye n'ubuhiri. Abasirikare 20 b'Ubuhinde barahasize agatwe, abandi batari bake barakomereka. Ubushinwa nabwo nyene bwarabuze abasirikare babwo, yamara nta bitigiri bwatanze. Impande zombi zagirizanya kugutana mu mitwe guherutse kuba. Ubuhinde bwagiriza Ubushinwa ko bwarenze ku masezerano hagati y'ibyo bihugu byombi mu kurungika inteko zabwo n'ibigwanisho ku rubibe bisangiye. Mu gihe Ubushinwa bwagiriza Ubuhinde ko inteko zabwo zarenze umurongo ntarengwa ko urubibe bihana, zirarasa amasasi yageramiye umutekano w'inteko zabwo ziri ku rubibe.
Muri Belarusia, Perezida Lukashenko yarahiriye ubuyobozi huti mu muhango usa n'ibanga mu gihe ubusanzwe iki gikorwa kibanza kwamamazwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahise bahamagaza indi myigaragambyo. Eugene Mukankusi arakomeza inkuru.
Perezida Alexander Lukashenko wa Belarusia yarahiriye indi manda uyu munsi kwa gatatu mu iyimikwa ryamagambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'iridakurikije amategeko, aho bahamagariye indi myigaragambyo kwamagana ubuyobozi bwe bw'imyaka 26. Alexander Lukashenko yarahiriye imirimo nka perezida wa Belarusia mu muhango wabereye i Minsk uyu munsi kwa gatatu. Ni umuhango wabaye utunguranye, ubusanzwe wagomba kuba haramamajwe nk'igikorwa gikomeye cya leta, nyamara ahubwo wabaye nta kintu kibanje kubigaragaza nyuma y'itora ryakuruye impaka ryabaye ku itariki ya 9 ukwezi kwa 8, aho Lukashenko yigambye insinzi ikomeye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinje kumama amajwi ku buryo busesuye kandi bakoresheje imyigaragambyo y'ibyumweru birenga bitandatu yahuje imbaga y'abantu bamusaba kwegura. Amerika n'umuryango w'umwe bw'Uburayi birimo gutegura ibihano ku bayobozi bakuru bagize uruhare muri iryo tora, bigakubitiraho no guhiga abantu byakozwe n'abashinzwe umutekano. uwo mugabo w'imyaka 66 y'amavuko uri ku rutegetsi kuva mu gihe cy'1994 yavuze ko igihugu gikeneye umutekano n'ubwumvikane ku cyorezo cyugarije isi yumvikanisha COVID-19. Lukashenko arahiriye indi manda y'imyaka 5 yijeje kuzakorera abaturage ba Repubulika ya Belarusiya abikuye ku mutima kubungabunga uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu n'umwenegihugu no kurengera itegeko nshinga.
Urakoze Jenny. Umuryango OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika ya Ruguru n'Uburayi urashima intambwe ibiganiro hagati y'Ubugiriki na Turukiya bimaze kugeraho. Fidel Niyongabo arakomeza.
Ishyirahamwe OTAN ryamenyesheje uno munsi kuwa gatatu ko intambwe ziboneka zashyizwe ko hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ibyo biganiro bigenewe gutuma hataba ugutana mu mitwe hagati yavyo, bifitaniye amatati yerekeye amasoko ntanga nguvu mu karere ko mu buseruko bw'ibahari Mediterane. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg avuga ko abategetsi b'igisirikare b'ibyo bihugu byombi bagiranye ibiganiro ku cicaro cya OTAN mu ntumbero yo kugerageza kumvikana ku buryo bwo gutuma atagutana mu mitwe kuhaba hagati yabyo, haba mu kirere cyangwa mu mazi. Uyo muyobozi Stoltenberg avuga ko inama zibandanya hagati y'izo mpande zibiri kandi ko intambwe zimaze gushikwako. Ivyo yabitangaje inyuma yuko abonanye i Brussels umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne Pedro Sanchez. Twigoro tubutorera inyishu ibibazo biri hagati y'izo mpande zombi duhagarikiwe n'igihugu c'Ubudagi. Imishamirano hagati y'Ubugiriki na Turikiya yari yiyongeye mu mezi ya vuba yaragabanutse muri iyi minsi. Ivyo bihugu vyarumvikanye ku munsi wa kabiri kuvyereke gutangura ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati bifitani.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudusanga kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho leta ihakana ibikubiye muri raporo y'itsinda rigize akanama k'umuryango w'abibumbye gakurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye, ako kanama kavuze ko ubutegetsi bushya mu Burundi nta gishya bukora ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali mu Rwanda arakomeza.
Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi washikirije raporo yawo imbere y'abagize akanama kubahiriza agateka kazi na muntu i Geneve mu Buswisse. Dudu Dien akomoka mu gihugu ca Senegal atwara uwo mugwi yemeje ko wari witeze ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushasha, ariko ko atacigeze gihinduka mu vyerekeye ho nyangwa y'agateka kazi na muntu. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo. Ikibazo nyamukuru no kumenya nimba iho nyangwa y'agateka kazi na muntu twavuze katari gake ko rizobandanya, rizokongerekana bikabije canke ko rizohagarara. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza ukutihanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona. Ubico twabonye muri iyi raporo nuko atakintu na kime cigeze gihinduka. Abaharaniye uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abakoreye amashirahamwe yigenga, abakekwa ko batavuga rumwe na leta, aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo bagafungwa, abandi bakanyuruzwa, hari n'abakenyezi bakubagurwa. Twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu. Muri iyo nama yabereye ku buhinga ngurukana bumenyi bw'amasanamu ari naho natwebwe twayikurikiraniye ubuserukira Burundi muri ONU, Ambassador Tabu Renova yateye ivyatsi iyo raporo. Kubwiwe abagize uwo mugwi w'amatohoza bacuditse n'abatavuga rumwe na leta aserukira.
La délégation du Burundi prend note de la présentation du rapport annuel par la commission d'enquête.
Atenye ntumwa z'u Burundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba ONU ku Burundi. Inama ibaye nyuma y'amatora yagenze neza mu mutekano n'intwaro rusangi, aho abarundi bitoreye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari kwiye kwamirirwa kure. Ni raporo yerekana ko abahinga ba ONU bahinduye intumbero ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta, ukerekana akababaro wese kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora ivyo bigaragarira mu mareme ntanyagi bibi byo byarakozwe canke bizokogwa no umugambi SNL FDD kanatsinda bashinzwe hawunyanzwe n'amategeko ya ONU Uburundi bwerekana nyabuna ko ku ntwaro nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byahindutse
Depuis 2015, le Burundi a objectivement fait d'énormes progrès dans le renforcement.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, Uburundi bwarateye intambwe iboneka mu kubahiriza agateka kazi na muntu. Ubona ikwiye kubibona maze ibikorwa by'uyumugwi gusohora amaraporo ahohotera agateka kazi na muntu bihagarikwe. Uburundi ntibusamazwa n'ibi, ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye. Ubumwe bwa Buraya buhindura ingendo, nyabuna ntibubandanye guha amategeko Burundi, ahubwo habe ukubahana hagati y'ibihugu. Turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira. Murakoze.
Pour le développement économique et harmonieux pour tous, je vous remercie.
Ubwo bumwe bwa Buraya butunga urutoke no Burundi intumwa yabwo isaba ko nyabuna hosubira kunagurwa ikiyago cha politike hagati ya leta nabo batavuga rumwe.
Les élections et l'arrivée au pouvoir du nouveau président offrent une bonne occasion au Burundi pour s'engager durablement.
Atamatora hiruka kuba no mukuru w'igihugu mushasha n'ikimenyetso ciza cyo guhindura ibintu no kubahiriza agateka kazi na muntu. Ariko ibiri ku rubuga ntibihumuriza kuko uyu mugwi umaze imyaka ine werekana ko uburenganzira bwa muntu buguma buburabuzwa. Dusaba leta kugaruka n'icuka ciza n'ikiyago cha politike nabo batavuga rumwe kurekure mfungwa za politike abahari n'agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bafungiye ubusa hame no gusambura umugwi w'inkorabara w'ugwaruka rw'imbonera kure
la dissolution des milices et des ibonara kure
nayo intumwa y'igihugu c'u Bufaransa irajwe ishinga nuko abakora ayo mabi badahanwa
Violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes.
Ati onyangwa yagateka kazi na muntu nayandi mabi biri mu maraporo y'ubu mugwi biteye amakenga. Ubufaransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha bugahamagarira abategetsi b'u Burundi gushengeza abagirizwa ayo mabi. Turasaba ko bokorana mbere na sentare mpuzamakungu mpana bya CPJ kugira ibyaha bihanwa n'iyo sentare ababikoze nabo bashengezwe. Ubutegetsi bushasha buba kajyo keza ko gusohoka mu mabi yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugarukana icyizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bitegekanijwe ko inyuma y'iyi raporo ONU izofata ingingo yo kongereza canke guhagarika ikiringo c'uwo mugwi ukora amatohoza ku Burundi washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru, tukivuga kubyiyo nkuru nyine mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye abanza kumubaza ikijambo yavuze ryibanzeho.
Muri rusangi ico twashikirije twabanje kwerekana neza ko ico cegeranyo ari cegeranyo ubona neza ko categuwe mu ntumbero yukononera leta ihari bakerekana ngo hakozwe ibinibi nibi mugabo waza kuraba ugasanga mu byukuri uyu mugu wihaye ububasha udafise wo kuja kuraba ingene leta ikora ibyo ikora bitari byo kandi bazi neza yuko ico no kwita amategeko agenga inama mpuzamakungu ONU ayo mategeko arabuza neza yuko ibihugu birekurirwa kwinjira muntu ze mu buzima bw'igihugu kandi birana ayo mategeko aranavuga neza yuko nawo ni ubwayo umuryango ni utarekuriwe kwinjira mu iringanizwa ry'igihugu ariko uyu mugwi ibintu bitari bike wagiye urerekana ngo ni bijanye n'agateka kazi na muntu gutondagura umuntu agaheza akibaza ati mbega none uyu mugwi ufite ububasha nyabaki ku buryo urengera amategeko agenga inama mpuzamakungu.
Muravuze ko uyu mugwi biboneka ko ufise intumbero yo kononera leta y'u Burundi ibintu mwibaza byo babituma uyu mugwi ufata iyo ntumbero nibi.
Uyu mugwi mu bisanzwe twoja mu 2016 gishigwaho byaragaragaye neza yuko washizweho mu ntumbero yari igamije kononera igihugu kuko ibyabaye mu 2015 murabizi imigumuko yabaye kugira ngo barabe yuko bohindura leta ihari ibyo navyo abene igihugu n'inzego z'umutekano nibemeye ko bija mu ngiro nico gituma rero abari ko barafasha gutegurwa mu itegurwa ryavyo nibo batigeze banezerwa neza yuko ibintu bigenda uko ngo ntibi murazi neza yuko habaye na kudeta mugabo ntije mu ngiro ntikunde kuko abajejwe umutekano bazifashemo neza aha rero uwo mugwa ciujaho kubwishavu kugira ngo barabe ingene babandanya baca hirya no hino kugira ngo icyo bagomba gushika ku 2015 baheze bagishike ku buhoro buhoro mu gushyiraho umugwi uza uvuga yuko ari ibyaha mpuzamakungu ibyaha mu nyabwoko cyangwa ibyaha bihanwa crime contre l'humanité mugabo aho hose kugira ngo barabe ko u Burundi n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bo bashengeza imbere ya sentare mpuzamakungu kugira ngo maze baronka kajyo ko gushikira ubutegetsi bagomba gushika ko mu kumbati biciye mu nguvu kandi
ndabonabo nibande muvuga ko ico bashaka gushika ko nibande
mu Burundi hariho abatavuganwa na leta abo nabo kuva kera narindi bariho mugabo intumbero yabo siyo gushikira ubutegetsi iciye mu matora nico gituma bagomba guca mu nzira zose zishoboka inzira z'igikenye inzira zo gutembagaza intwaro aho rero ugashusanga bariko barafashwa n'abandi bindi bihugu bimwe kuko ubwabo atanga ubu bari bafise zigaragaza neza ko ibyo bintu bo bishikako nico gituma nuno munsi ikigaragara nuko usanga abo nyene aribo bariko aratanga inkuru zitarizo hanyuma bakabandanya bashigikirwa n'ibi bihugu arivyo byaciye bisaba yuko haja huhuye umugwi ku buryo kuva mu 2016 ibyo bihugu nyene n'ibyo byagiye uko mwakwera bisaba yuko umugwi wongerwa ikindi kiringo gushika nuno munsi
muravuze ko uyu murwi utoragura hirya no hino amakuru atariyo ariko murazi ko uyu murwi utaronse uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
leta y'u Burundi mu ntango yatanguye gukorana neza n'inama mpuzamakungu yarakorana neza n'ibisata by'inama mpuzamakungu bigejwe gatera kazi na muntu n'ikimenyamenya nuko mu 2015 haragiyeho umugwi mpuzamakungu uhamagariwe gutohoza ibyo bavuga ngo ibyaha ngo biriko birakogwa ariko rero mu 2016 mu kwezi kw'icenda uwo mugwi utanze ikicegeranyo harimwo ububeshi burengeye n'ukwagiriza leta ibintu biteye isoni gushika naho bayagiriza yuko umukuru w'igihugu muhiriwe mu nziwe afise ahantu agirira aho hotel gatya kazi na muntu ahantu nogira ntibagirira ngo torture sinzi nyimwe bivuga ariko rero muri ico gihe leta y'u Burundi yarasaje kico cegeranyo cotosogwa kugira ngo biheze bigaragare neza yuko ibisigayemo by'ukuri byotuma haja ku mugwi ariko in europeenne ntiyigeze yemera yuko habi biganiro na leta kugira ngo ico cegeranyo gitoso ogwe arico gituma hacajaho ibintu by'inguvu rero uwo mugwi wagiye kujaho ku nguvu banze by'imijambo leta y'u Burundi biratangaje
Tabu Renova ambassadeur asekira Burundi i Geneve mwishira mu ntara makungu murakoze cyane gose kukanya mwaduhaye
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
tuva mu Burundi tuje mu Rwanda aho mu gitondo cyo kuri wa gatatu akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali karamutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurirwa inyarutarama ngo bajye gusura inzu bazimukiramo igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo kubakirwa abaturage bagakomeza kuvuga ko bakwiriye kurenganurwa bakemurwa mu buryo buciye mu mucyo Eric Bagira Ubusa umunyamakuru wacu uri Kigali mu Rwanda yabikurikiranye
Urwo rusaku rwumvikana rushingiye ku bwumvikane buki hagati y'ubutegetsi bwa karere ka Gasabo n'abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa Daso bashyamiranaga n'abaturage batuye inyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bagomba kwimukira mu busanza mu karere ka Kicukiro intandaro y'ubushyamirane n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta muri Gasabo n'izo umutekano zari zajyanye abaturage gusura inzu bazimugirirwamo maze zigezweho zitangira kubafotora umwe mu baturage afotoye iryo tsinda rya karere maze Madame Pauline umuyobozi nshingwa bikorwa wa karere ka Gasabo ahita inzego z'umutekano kumwambura telefone ubushyamirane buvuka ubwo telefone irameneka igikorwa cyo gusura amazu kirahagarara nta munyamakuru wari wemereye kugera muri iki gikorwa ku buryo n'abagezemo batemereye gufata amajwi n'amashusho. Ijwi rya Amerika yahageze mbere y'abandi, yari yazitiriwe mu marembo y'ahari kubakwa inzu kuko kuhinjira bisaba uburenganzira bwanditse butangwa na Savannah Company yubakisha aya mazu. Uyu mukozi yavuganaga n'umukuriye kuri telefone amubwira ko tutemereye kwinjira.
Bashobora kwinjira kubera umunyamakuru kubera ko bazanye n'umunyamakuru wa Voice of Africa. Voice of Africa, nako Voice of America. Yego ndina.
Ariko nubwo tutemere kuhagera mu buryo bw'ibanga twabashije kumenya muri make ubutumwa ubutegetsi bwa nyene y'abaturage. Uyu ni madame w'umwari utegeka karere ka Gasabo.
Twabazanye rero ngo musure muhabone ntakagira ubabwira ibintu ari nabavuga ngo ntazihari. Muraziboneye ko zihari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibirebana na za discussion z'ukuntu ibintu byabazwe, nge ndemera, nge sinemera. Mwese muratandukanye, imiti biranatandukana. Uko umuntu akunda, uko umuntu abona. Ariko inzu n'izi, ntabwo tuzubaka tuzipfundikiye ngo mwe kwa mutaziza ariko. Icyo twari tubazaniye kugira ngo muzirebe. Mwarazisuye, murazibonye. Ubwo igisigaye ni ugutegereza ko zizura, tukareba uko tubafasha kwimuka, n'ubundi mukaza mukimuka.
Abonye ituze ribuze hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage, madamu umwari ari kumwe n'abandi bakozi b'akarere bahise burira imodoka baragenda. Abaturage nabo basigara bivovotera amazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo.
Ibyo duhuye nabyo ni agahomamunwa.
Gute?
Baduhamagaye ngo nituze batwereke ngo aho inzu zigeze. Ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri, ntacyahindutse. Ibyo birangiye ngo tujye gukorana inama nabo, bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone, bari bagiye no kumukubita. Hari niwo bakubise ingumi, twe tubona bari bafite gahunda yo kuhudutsinda mu iki gipanga ahubwo.
Bwana Fabien Barizeye, umwe mu bagomba kwimurwa, yarafite telefone bivuga ko inzego z'umutekano arizo zayimenye muri ubwo bushyamirane. Kuri ibi bikomeje kubakorerwa ni igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu.
Urabone ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho. Izi nzu twarazanze, ese buragira ngo tuzakore iki?
Ijwi rya Amerika kandi ubwo yari mu busanze abaturage bategururizwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano. Uyu mubyeyi kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika yahise ahungabana, avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye.
Ibi twabizanye ku karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare, bumve ko dufite akarengane mu mitima.
Aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo wabakoreye igenagaciro ku mitungo yabo, batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka, ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo.
Ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igenagaciro? Iryo tegeko ryasohotse ryari riteganya ko uwakubariye ari uhindukira akajya no kugutegurira ahantu zabo.
Mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko harimo n'abagituye Nyarutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro. Bwana Jean de Dieu Shikamari muri abo aravuga ko iby'iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe.
Iki kibazo ngewe uko ndi kubona kizarangira Nyarutarama haguye abantu. Kuko niba tubonye igitugu kibayangaha nta mahirwe tugize. Ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye baraswa. Ni ukuvuga rero nk'abasigaye hariya twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu, twiteguye gupfa. Njyewe ubu mfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanjye, uzansenyera inzu ari uko ubanje kuyimbikamo. Nese urumva hari ahantu hatazagwa abantu? Ubuyobozi ubutumwa mbuhaye, bagende bategurire amasasu yo kurasa Nyarutarama, ubundi babone ko twimura.
Dushobora gufatwa nk'ubwiyahuzi?
Njyewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye. Nta muntu nzahohotera, ntawe nzasanga iwe, uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho.
Shikamaga akomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo.
Abanyarwanda ari abari mu gihugu, ari abari mu mahanga, bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo.
Ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura abatuye Nyarutarama kireba imiryango isaga 1,500 yose hamwe, gifata umuzi mu mwaka w'2017. Ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga. Abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo rwiyemezamirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa. Itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa. Nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi, amasezerano ashobora kugumana agaciro. Uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo. Kugeza ubu ku ikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango 400. Ehwe, wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'abarundi 287 zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo uyu munsi zacyuwe mu Burundi zanyuze ku mupaka wa Gatumba uhuza ibihugu byombi. Leta y'u Burundi kabisaba ko izindi mpunzi nazo zahunguka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Kivu y'Epfo Vedaste Ngabo arakomeza inkuru.
Izi mpunzi zatahukanywe uko ari 287 zinyuze ku mupaka wa Gatumba ni zimwe zagerageje gusubira mu gihugu cy'u Burundi ku mbaraga zinyuze ku mupaka wa Kaberagure na Kavimvira. Icyo gihe zaje gusubizwa inyuma n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibifashijwemo na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira. Kuba izi mpunzi zatahukanywe zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu, kuko aho zari zisanzwe ziri mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira zari ziyafitiye ubuzima bubi burimo gufungura nabi ndetse no kutigisha abana. Nitegeka Consulate na Gerardine Niyonkuru bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bagiye mu ntara ya Cibitoki bahamya yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo kuba bongeye gusubira mu gihugu cy'amavuko nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze mu buhungiro.
Genda bishimye cyane kuba nashe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi cyatwibarutse. Nabashimiye nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwitayeho akatwiyumviraho twatugorewe muri Kavimvira twikorera igaravie tukikora mucanga dukora amafaranga 50 twari tugwawe cyane twajyanwe ku munsi twaduhangayitse beshi dutashe twararuca atari icyo tuzobasha gukora mu rugo rw'iwacu. Nkabanangaye kumusaba yongere kwa twitayeho twega dutashe yitaho n'abasigaye muri Kavimvira beshi abanye dutashe basigara bararira.
Nukuri ndashimye Imana yoba idukuye mu mpangu rwa Hanseri. Ndashimiye Imana nukuri turashimye cyane kandi hariyo nabandi bantu basigaye twifuje ko bo mugire buryo bwose nabonye batodusange mu gihugu cy'u Burundi. Twari duhangayitse twari tubaye nabi none turashimiye umubyeyi wacu leta mbyeyi yatwitayeho w'u Burundi mbere bitumukomera amashyi yaduhamagaye kwiyo tutaye mu gihugu cy'u Burundi kiwe. Imana imuhezagire yongere ahezagirwe rwose.
Enoke Ndayishimiye nawe n'umwe muri aba barundi batahukana yemeza yuko ari ibyishimo kuri bo.
Ndishimye cyane muri aka kanya nino saha mbona turiko tururira amamodoka kugira ngo badusubize iwacu. Nkabanezerewe cyane rwose kuba ngomba kongera gusubira kubona igihugu cyacu cy'amavukiro. Aha twari tubayeho nawe mu buzima bubi, twari dutunzwe no kwikorera amagaravie, twari dutunzwe kwikorera imicanga, abana bacu nabo bari batunzwe no gusega hamwe n'abadamu bacu. Ubu rero kubera ko tuvuye muri ubu buja twarimwo turanezerewe cyane.
Faustin Bastenti Bangana ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Intwaro y'Agati mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko aba barundi batahutse banyura mu kigo cy'agateganyo cya Gatumba bagapimwa virusi ya korona nyuma bakaza gukomereza mu ntara bari basanzwe batuyemo mbere y'uko bahunga. Uyu muyobozi wari waserukiye leta y'u Burundi ku mupaka wa Gatumba asaba izindi mpunzi guhunguka zikareka ubwoba.
Ndababwira nti karibu karibu bose twebwe turi pre kubakira murabona urongoye bisata cy'impunzi ari hano abahaseri badufasha mu bindi bari hano igipolisi cy'u Burundi kiri hano bose intwaro turi hano nta yindi jambo dufise mu kanwa atari jambo rimwe ryiteka ry'uko dusaba yuko aba bavukanye bacu aba bene data bose batahuka. Nabwo ni kanatsinda batashi wabo none utashi wanyu umva hari ahantu hajyoshe haruta aho si wanyu muhira. Umuvyeyi yakira umwana ateze kumwakira neza nakamwima mbese twebwe turabiteze cyane n'ubu ariko barateba kuko ni umunsi mukuru.
Mu kwezi gushize kwa munani hari impunzi z'imurongwe n'umurusenda zagerageje gutahuka ariko bazisubiza inyuma n'iki wazibwira?
Oya abantu bose navuze ntituze tuja muri vyinshi. Umurundi wese ari muri Kongo mbese sino muri Kongo wese kuko iki gikorwa turiko tugikora mu mafrontiere yose.
Ku Rwanda rw'umuyobozi wa Seri muri Uvira na Fizi Bwana Samba Fara avuga yuko biteguye gucura izindi mpunzi z'abarundi ziyandikishije gutahuka ariko ntiyasobanuye igihe bazazitahukana ndetse n'umubare w'izizatahuka. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitahukanye izi mpunzi z'abarundi mu gihe ibihugu bya Tanzania n'iby'u Rwanda nabyo bikomeje gutahukana izabihungiyemo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira.
Arakoze Vedaste, nshuti mukomeje kudutega amatwi. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwayakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Etienne Karekezi yindi Jeffrey Mutagoma amahoro na mahirwe kuri mese.